mwana gutira nanjye buje kimigendera mire sivuna makungu yo mwana ari tuzi uretse ko twayibonye ira diri ya Amerika yaje zahabona nta twari tuzi kuko igihugu cha Filipine ndetse nabo bavuga ko ari abarundi bari mu gihugu cha Filipine bafite ibibazo ntibigeze bitura leta y'Uburundi kugira ngo bashobore kubatunganiriza ayo makuru ntabwo twari tuzi
inyuma yo kuyamenya biciye ku ijwi rya Amerika hari icyo muri ko muragira ku ruhande rwanyu kugira ngo abarundi batezurirwe na cyane cyane ko bamwe mu bavugaye n'ijwi rya Amerika bemeza ko harimo n'abana bari munsi y'imyaka itanu bari muri aho
uretse yuko tutanemeza neza ijana ku ijana ko bose ari abarundi kuko n'abatuzi twagerageje kubonera ukuntu twobashikira turabibura twagiye duca kuri iyi radiyo nyine yashoboye gutangaza iyo nkuru kugira ngo bashobore kuba turondere badutire hamwe tushobore kuvugana ariko radiyo ijwi rya Amerika yatubwiye ko abarundi batifuza ko twomenya amatelefone yabo basiye bitugoye nyine twabafasha banse yuko dushobora kuvugana
uko bari dusigure ku ijwi rya Amerika bavuga bati ni ku mvo z'umutekano zacu hari intambwe muri ko muragira kugira ngo muce muri iyo aéroport muce ku bategetsi ba Philippines icyo kibazo kiri hagati y'ibihugu bibiri hako kiba hagati y'abo banyagihugu n'ubushikirangaje
mu bisanzwe nimba ari abarundi koko bari mu butaka bw'igihugu cya Philippines leta y'icyo gihugu nayo nyene iyafise ishobora kurondera leta y'igihugu cy'Uburundi bakurikira nimba koko ari abarundi hanyuma igaheza ikabwira leta y'Uburundi ikabibenyesha bisinye mu nzira dushaka zemewe n'amategeko ya diplomasi ariko kuri ubu naho ntavugira leta y'igihugu cya Philippines hari naho usanga bagitohoza kugira ngo bamenye koko abo bantu bari bo
harya Uburundi na Philippine vyegeranye gute mu vy'imigenderanire hari ambasade Uburundi bufiseyo
imigenderanire y'igihugu cy'Uburundi na Philippine isanzwe ari myiza cyane ntabwo turikije dufite ku cyicaro cy'igihugu cya Philippine mugabo Philippine irafite ubuserukizi usanga bashobora kwitura naho byaba byagoranye ataba uri hafi ngo bite muri cooperation bilaterale hagati y'igihugu n'ikindi barashobora kwitura ubuserukizi bw'igihugu busanzwe buri muri mitabo mpuzamakungu oni ubuserukizi bwa Philippine bukitura ubuserukizi bw'Uburundi ugaheza bugashika mu butumwa ari Bujumbura ndarinda guca iyo kuko na Philippine irafite gushobora kurondera leta y'Uburundi biretema
ko bariyo byo bariyo kuko baravugishije ijwi rya Amerika bakavuga mu Kirundi turumva ko ari Abarundi ikigiye gukurikira ni icambe kuri bo kuko uko biri kose n'abarundi baguma babazwa Uburundi
cyane ga hajya burya abantu bose bavuga ikirundi cy'abarundi n'abanyi bacu bose uburyo ni bubanshi kuko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi n'ibisanzwe nta kitwemeza neza ko abo bantu ari abarundi ijana ku ijana sinavuga ngo tuce tubakureyo ku nguvu kuva isi kibaho kuva abantu bakibaho bwambukira bwamyeho hagati y'ibihugu kuko nacyo tugiye guhindura ku byerekeye ubwambukira gusa icyo leta y'Uburundi igubandana ikora ni kuganira n'ibindi bihugu bigenzi byifuza ko abarundi bajya gukorera ari kugira ngo dushobore gutera umukono ku masezerano atuma abarundi bajya gukorera muri ibyo bihugu bakingiwe n'amategeko agateka kabo kubahirijwe atabishobora kubakomakoma n'ibindi icyo nababwira cyo nshobora iyo bagenda bagiye gusaba ubuhungiro ntawe ubimenya nk'abo rero iyo umuntu amaze kugenda ntanze agiye gusaba ubuhungiro asigara ari mu mirimo y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iryo ry'impunzi hase ndetse asigara agengwa n'amategeko y'igihugu yagiye gusaba ubuhungiro ku ruhande rw'ubushikiranganji bunyine byotugora kuco tubarondera kandi bumva badashaka kutwumviriza kuko se twabarondeye ariko ntibarazi ishobora kutwemera yuko twuvugana nahase gutandukura abarundi baba mu makungu
ibishikiye abo barundi bari muri Philippines byari bwashike hari ibyigeze gushikira abandi barundi bibagendekera gutyo muri kahise mwibuka bwa madamu soni
muri kahise ta hafi aho mpereza amaso ibyo bintu ntibyari bwashike nabyo twibuka twebwe ku ruhande rwacu mugabo igihe cyose twagiye tumenya umurundi agize ibibazo ubushikiranganji bwaca butuma intumwa yihuta ivuye mu by'ubuserukizi kugira ngo bashobora kujya kuraba abo barundi abari bo n'ikibazo bafite mugabo ibyo bikaba iyo abarundi batabaje bitura leta ibagenga hari ababa usanga baragiye bagafite impapuro zibagenga ari inzira badafite impushya zo kuba muri icyo gihugu badafite impushya zo gukorera mu gihugu bariko baratabarizamo nubwo baba bagiye barenganye mu mategeko yose bishyitse bakitura leta kuko leta ari mbyeyi leta yasirumva umuserukizi kugira ngo ajye kuraba ibyo ari byo maze tugaza tukavugana n'igihugu barimo tukabafasha ari abo batanga bagataha ariko dushaka tukavuga n'ingene bihanuhama bakazorekurwa n'ibindi ndetse igihe cyose binyuze bibazo iraheza ikatera intambwe ikarondera umwana w'umurundi aha
ku ruhande rumwe muti ntibashaka ko tubavugisha ku rundi ruhande bati turatabaza akamo mubaha n'akaha
nibashimike bavuge bapresize basaba niba batabaza leta nibemere tubavugishe hama leta iraba ingene yobafasha ibikije mu kiranganje ubuja cy'imigendere n'ubundi makungu niba batabaza nahise bamuza makungu biraba impunzi urumva nkaho sino yaza ngo ndabivugire sino umuvugizi wacyo
Wotwa bene batabaza. Madame Ines Sonia ni yubakwe muvugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ijuru Amerika turashimire kuri kano kanya muduhaye.
Murakoze cyane.